VOA. In Radio Ijwi ya Amerika. Uno musi ni tariki 9 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2016 Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us. On our victory, and I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard.
Uwo ni Donald Trump, umukandida wo mu mugambi w'abarepublikan yarayatsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijambo yashikirije abanyagihugu, ariko arashimira uko bamutoye, aravuga yuko kandi Hillary Clinton bahiganwa yamuhamagaye akamushimira akamukeza ku nsinzi yiwe. Ni mu kanya gato mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Donald Trump wo mu mugambi w'abarepublikan yarayatsinze amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo yashikirije ku banyagihugu agitsinda, yavuze ko mugenzi we Hillary Clinton bahiganywe yamuhamagaye ku telefone amukeza ku nsinzi yiwe. Uno musi rero ahanini turaha urubuga abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bashikirize uko bakiriye insinzi ya Donald Trump. Twatumiye kandi Professor Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza ya Leta ya Chicago, Chicago State University, agerageze kudufasha kwihweza bimwe mu bishobora guhinduka mu buzima bw'abanyamerika n'igihugu kumbure n'amakungu. Ndabwiwe ko Professor Tumurose ku murongo. Ndabaramukije Professor Athanase Gahungu.
Jewe ndakuramukije Uriane.
Mwiriwe neza. Insinzi ya Donald Trump mwayakiriye mute aho I Chicago?
Insinzi abantu baraca bagiye bafashwe na Gahungu ntiwobiraba, kuko uko amakuru yari yameze aravuga bamwe bagira ibintu bita ama polling bari yavuga yuko uwotsinda yubaye Hillary Clinton.
Mm-hmm.
Hillary Clinton rero kubera asanzwe noneho aturuka muri leta za Illinois, abantu bari bavyishimiye. Hanyuma rero ikindi cyari cagoranye nuko uwatsinze Perezida Trump yari yavuze yuko atazokwemera ubuzotsinda kiretse ariwe wegera atsinze.
Mm-hmm.
Ibyo rero byari byateye amakenga abantu benshi cyane, kuko bibaza bati mbega none atotsinda hoca habaye ngeregere mu gihugu cyose. Ibyo rero nibyo byari cyane cyane abantu bariko bararaba bati mugabo hariho benshi bagomba gutora Perezida Trump, urumva baranezerewe, mugabo gikuru jewe nibaza abantu bose abo bariko baravuga nuko ukuntu amatora yagenze yerekana yuko igihugu kitari kumwe, kitari icyo bita mu
yatabumwe
igihugu kidivize abantu bizogora intwaro ya Trump zo itegereza kuzokura kuzoraba ingene isubiza abantu bakasubira bakanywana rimwe mugabo nibaza ko bizoshoboka narajyohewe bwose kubona Hillary Clinton aciye avuga ati jewe nemeye ko natsinzwe kandi ntabishiremo ka kagagazo kumuca kugira ati twebwe rero natwe tubanze kwemera ibyo nibaza yuko abantu tubiraba umuntu biraba yakukiye muri Afurika aribyo abantu bari bakwiye kuraba kuba ati abantu naho baba batukanye rwose kuko baratukanye mugabo iyo abanyagihugu bamaze kuvuga bati twebwe tutuye ubu si ukugira ngo siwe dushaka oya acaba ni perezida wa 45 y'abanyamerika bose si perezida wa 45 y'abarepubulike bonyine canke aba bahantu hamwe hamwe
ego none profesa nkuko mubivuze ukuvuga kwa Donald Trump yuko atari kwemera amatora yatari gutsinda byo bakwaru kubera yarazi neza canke kubiharuro vyiwe yuko yari gutsinda canke kuri mwe mubona yuko yabona yuko hari amanyange ariko arakogwa mu bijanye n'ukuntu amatora yari kugenda
ibyo biragoye kumenya kuko hariho nabora aba batikumbure ibintu ujyatwara FBI director wa umuyongozi umurongozi wa FBI yagize
ibiro vyiperereza
ukwezi muri uku kwezi kuvuga yuko batoye ayandi ma ayandi mabaruwa yo kukarongoya yo kurongwa Hillary Clinton ibyo bibaza ko bishobora kuba byatumye acatsinda bohoba rero yari yabivuze kubera ati yuko hazoba ikintu benicyo nibaza ko ari byo bigoye mugabo kandi nkuko ariko abivuga ashobora kuba yarazi yuko azotsinda mugabo abavuga bose baremeza bati ntibabona ingene Trump ashobora gutsinda mugabo n'igihe yahiganwa n'abandi barepubulike yaratsinze kandi na hene ntawe wabimuha urumva rero jewe sinibaza yuko umuntu yovuga kuko ati jewe sizokwemera umuntu uri kuraba yuko mu bugingo bw'amatora uri kuratora cyangwa utari kuritoza jewe nibaza yuko bitaba bikenewe ko umuntu avuga yuko utokwemera gusa ariwe utsinze nibaza ko umuntu yovuga kumwe bavuga mu gifaransa principe cyane mu cyongereza principle yuko umuntu ategereza kwemera ica abanyagihugu c'abanyamerika bavuze ibyo rero nibaza yuko mu minsi izoza kugira ngo ashobore kwerekana ko ari umuperezida w'abanyamerika bose umuperezida ashingikiye itegeko ry'igihugu kijyanitwa constitution yuko azorinda kugira kubisubiramwo bakabimuvugisha gushika ahavyemera yuko umuntu uri kuritoza kuko ubaritojeje imyaka ine niyahera zosura kwitoza ibyo bibandanije nibaza yuko byogera ingaruka cyane hamwe yoguma avuga ati jewe sinzokwemera amatora
byoba bibangamiye
igihugu
yego murakoze cyane rwose tubibutse yuko muriko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga umukandida w'aba Republican Donald Trump yaraye atsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za Amerika nivyo turiko turaganira kuno munsi twatumiye professeur Athanase Gahungu umwigisha muri kaminuza w'umurundi ariko aradufasha kwiheza bimwe mu bishobora guhinduka mu bigiye guhinduka mu mibereho y'abanyagihugu b'abanyamerika mu gihugu Professeur Kino ni kiganiro gihijambo abanyanyi biradijwe rya Amerika mukanya turaja ku murongo twakiri ibibazo n'ivyumviro nuko bakiriye insinzi ya Donald Trump ariko mbere yaho modusigura muri make musigura abatwumva Donald Trump mugambwe wiwe watsinze inama nshinga mateka n'inama nkingu za mateka mwo tusigurira muri make ico bisigura n'ingene vyagenze
ibyo ico bisigura nuko ugabere hoho hariho muri Amerika hariho ico bita Sena hakaba hariho na Congress abo rero bose mu gutwara bamwe Sena n'abantu babiri kuri leta yose abandi nabo baraba batobaraba uko igihugu uko leta zabo zingana abo babo benshi urumva yashoboye hashoboye gutsinda hose ikintu kizo umuntu ashobora guca benya nuko ibyo Donald Trump ashaka ibyerekeye amategeko bizokoroha bizokoroha kuko bije bivuye muri Sena bije biva muri asambe hose agoca ashobora kugira amategeko yiwe mugabo icyo nagomba yuko abanywanyi bariko barumviriza bamenya nuko mubayigihe ariko aritoza hariho benshi baba muri Sena henshi baba muri Kongo bari bavuze bati twebwe ntitugomba no kumutora urumva rero kizomugora cyane ni gushobora gukorana n'abo bantu naho afise abasenateri naho abafise abo bose bari kumwe mu mugambi ariko uwo mugambi wabo ntawuvuga ko bari kumwe n'umugambo na wene utari kumwe kandi ukaba utari kumwe bizomugora kuko n'abaperezida bamaze gutwara igihe mbere wa musanga igihe umuperezida afise afise bose bari kumwe hari igihe bigorana kuko ahandi baca bamara iyo myaka ine bariko baragomba nabo kuzofata izo nkingo zibiri ubu rero afise bose kumbure hari bimwe bimwe azoshobora kugira mugabo ibyo bose bavuze badahuriraniye ko ibyo bose bavuze benshi batamushaka ubona nk'uwatowe umusenateri yitwa Marco Rubio wo muri Florida yari yavuze ati jewe sinamushaka mugabo urumva ibyo byose
kandi akaba yatsinze mu ntara yiwe
akaba yatsinze n'abandi bose batamushaka kandi baguma bafite icyo bavuga bamwe bigera kuba abaperezida ba Bush bari naho batari muri za Sena urumva uko bizobandanya hariho abaguverineri batamushaka kandi bariho bazoguma batwara
kandi bari mu mugambwe wiwe
kandi bari mu mugambwe yiwe wiwe ibyo rero amufasoni Oriana bizogorana ntiyopfa kugira ati cyewe rero dufise bose mugabo kuko adashoboye kugira kunywanisha abanyamerika ngo anywanishe n'abari mu mugambwe wiwe bizogira ikintu kigoye cyane kizotera inkunga mbi abanyamerika icyo gituma umuntu abiraze neza mugabanyira ntawugira bijya by'amaforo kuko bihabwa byama byihenda uyoca asanga yuko mu myaka ine bazoba bamaze noneho no kumutoramo n'utundi tuntu ntaworaba ati nk'uwo abo muri nyamuri Afurika bariko baratwumviriza yovuga ati mbe none yuko bariko bararaba ibyashikiye irari bakaba arizo byatuye kumbura atsindwa none ni kuki batarabye amakosa abo bantu bo muri bagira
iperereza
makete bagira icyo bita hacking kuza kwiba ibyo umuntu yanditse ni kuki batagize nk'ibyo nyene kuba republika ibyo rero bizoca bituma muri iyi myaka ikurikira abantu baguma bajyanamwo kandi si byiza ku gihugu mugabo intwaro uko bamutoye azomwemera reka turabe gusa yuko ashobora afise ububasha burengeye gusa gutwara kugira amafaranga menshi kuko afise ububasha bwo kunywanisha abanyamerika
murakoze cyane reka noneho duha akanya abanywanyi biradijwe rya amerika nabo nyine bashikiriza uko bakiriye insinzi ya Donald Trump duhere ku murongo n'uwitwa Joseph turi kumwe Allo Joseph?
Allo.
Mwiriwe neza Joseph, uratwumva?
Ndabumva neza.
Ego dufise abanywanyi benshi cyane ku murongo duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro wakiriye ute insinzi ya Donald Trump?
Insinzi ya Donald Trump navuga ko u Rwanda rwe yantangaje.
Duzijwi Joseph?
Navuga ati insinzi ya Donald Trump je yantangaje kuko bivanye n'uko nagenda kwikirana imyamamazo yagiye irahaba amajambo navuga yagiye arakoresha mu kwiyamamaza harimo amajambo y'iterabwoba dufate ku banyagihugu haba kubo navuga cyane ku bantu bitwa yuko arabimukira muri Amerika bivanye ndetse n'abanyamerika nyine hanyuma mbona n'ikindi kintu nubona hariho amaleta navuga amaresetacre iyo muri Amerika navuga yuko harimo mbere n'abantu benshi babimukira batarembere no mugambwa wa republike mugabo munyoma kumwanya kumwanya ko bagenda baratanga amanota cyangwa amarevisi bagitubona bitere bigenda bihinduka munyuma tukumva ngo yatsinze ibyo ni ubwo bakiriye no kuba byantangaje
urakoze cyane
hanyuma gatoya nciye mvuga rero ku byerekeye nabyo kuko mbona bigiye kugenda Donald Trump ni umuntu umukwaze ni umugwiza atunga ariko nyamunye politike cyane imbuga tunga cyane
Joseph muradutunga umurongo wawe ntumeze neza urimo amajwi ndakeka binacitse ariko reka tuje kuri Justin Joseph muratwumva ndakeka twakiri witwa niyo nkuru turi kumwe
Amahoro
neza niyo nkuru.
Yego.
Insinzi ya Donald Trump yakiriye ute?
Nana byakiriye kabisa byawe nk'igitangaro kuko ukuntu yiyamamaza abantu bamutera ibyatsi. Abari bamushyigikiye bakamuvako. Ugasanga n'abategetsi bo ngaho aho nyene ugasanga ntibamushyigikiye. Ugatatoroka ukuntu batera n'amajambo n'uwo bahiga. Kwenye mkambia chisa tutei uwa kambu kati insinzi ni uja mkambu kari. Aliko lerejo kari mkato ndo nyo kwa gie tu mbati. Na mare tamuwa nga koma kome ya guma. Amu. Hawa kiyuko ya mazibu tui indane zana nezi. Na wewe bache tutangula kugiri chipe la kino wa niho wa mshinga na hape. Aratahu kani insinzi. Leo tu gizu gita tutakumba. Insinzi niwe ya itahu. Leo politike uja mkambu kari sa ni wazayu uko. Fasasha. Irahamba yego ni nacyo cyambazo mire hari uko ushobora gusanga ibyo mu kama ashobora gushira inyungu za Amerika gute ushobora kubona gute
ashobora gushira inyungu za Amerika gute subiramo
ati ashobora gushira imbere inyungu za Amerika gusa nk'iza Afrika z'ibindi bihugu gutyo ubona ashobora kuba yoba abifite ku mugambi zo bindi bihugu byo hanze
Urakoze cyane niyo nkuru. Reka duha kanya professeur yishure ikibazo cyanyu n'icyumviro. Professeur avuga ati munyanye niyo nkuru avuga ati Donald Trump ni umugwiza atunga kandi mu kwiyamamaza yavuga ko zoshira inyungu z'igihugu imbere ati mubona ivyo bitazoba intambamye ku gihugu nataraba izindi nyungu z'abandi kumbure ku isi.
Ego icyo kibazo nibaza yuko ari kibazo cyiza gose kuko ego Ronaldo Trump yaratowe mugabo n'umuntu yaguba avuga ati jewe noneho ibyo bintu by'amategeko ntazo ngomba kugira kuko nifitiye amafaranga yiwanje ibyo rero mu minsi izoza bizoheza bigorane n'umuntu ubugombye kubiraba atagiye muri atahura ari umunyapolitika nzoba nimaze kuyiga mugabo icyo umuntu yorabira ni uko hadigeze gutorwa abo ubundi muntu agomba kumera nk'uko Donald Trump amerewe uwo muntu yitwa mu minsi heze baravuga bati umuntu noneho aje yahora ari umukinnyi w'amareresi amamuvizi yitwa Ronald Reagan yaratowe mugabo nawe yaya kumbe wewe yari yamaze kuba umuguverineri wa leta nini ya cyane yo muri Amerika mugabo ikizogorana nuko cyane mu gihe yatogwa abantu baguma bavuga bati mbe none uwo muntu uko yatowe twumva abantu bo mu Burusiya ariko baramufasha gucamwo abo ariko barahiganwa none muri iyi minsi niyaza gutwara kumbure ntazo hafa bimugora gushobora ku kwerekeza imbere ubu iby'Abanyamerika bakeneye akaweba gusa akagomba gukora ari kumwe akoreshwa nabo abo bantu bamufashije kujaracamwo abandi bantu bariko barahiganwa ego nibaza yuko icyo kintu hanyuma ibihugu nk'ubu yari amaze iminsi atuka ibyo bihugu by'abanyi byo muri Mexico ibyo bihugu byo abirabure abagore ibyo bose akaba yarabivuze bizomugora kuzomara iminsi ariko aragomba kubisubiramo ngo ashobore kubwira abantu ati jewe naho nabatutse ati jewe usanga bya bintu abungere bavugana gusa
ntiyumva
icyo si iby'abungere bavugana
azomara igihe kirekire ariko arasaba imbabazi
kuzomara iminsi bariko baramuraba mbega none ibyo yavuga kwari ukujajura cyangwa kwari ukujajura
azokwisigura mu minsi iri imbere ndakeka ariko
kwirukana bose nibyo kwari ukujajura ibyo rero bizomara iminsi abantu bibagoye n'amafaranga yoyo naho yo yafite hariho benshi bamurusha hari ibindi bihangange iyo si yo kuma yitwariza amafaranga cyangwa ashobora gutwara igihe
birumvikana birumvikana reka duhe kanye na Nsanzamahoro uranyumva ego duzijwi ushikirize ikibazo cyangwa icyumviro mu masegonda make cyane
ego icyumviro cyo hanze rero nkuko na gukunda yukurikirana
duzijwi Nsanzamahoro
ndabumva ati nkuko na gukunda yukurikirana ku maradiyo no ku buringangurukana bumenyi abantu benshi bari bizeye yuko ya Clinton ashobora gutsinda bose ko byahafeye urabona usenga abanyagihugu baba barashatse kutwereka ko bamushyigikiye niko batamushyigikiye bikaba byanateye no mu matora ukabona neza yuko Donald Trump ariwe yahavuye atahagire n'ikibazo ngo bibaza uwo mukuru mubaza yikubona abibona
ariko uvuge cyane tukumve neza murongo wawe nturi kuracamwe neza
ndiko namubaza ati none nk'ubu ntazo hava abona yuko Donald Trump azoshobora kugira akantu ko gushaka nko gutwenga mugenzi we ko yari yize yuko abona intsinzi akayibona ko yari ko biragenda mukabo matora ikaba atari ko byahavuye bikurikirana
ko atagira iki kuri mugenzi we
kato hava ashaka nko kumbera nk'uko Amerika yuko abanywanyi biwe batahavuye bamushyikiriza bamugeza ku byo yifuza
urakoze cyane Nsanzamahoro reka twakire na Edson turi kumwe
yego turi kumwe
yego shikiriza kibazo cyangwa icyumviro Donald Trump insinzi yiwe wayakiriye ute
ndamukeje cyane burema kuno bamwize baramutora abanyamerika ngaho iwabo rero yaramajyamo menshi nakubivuga ko hari ukuntu usanga abanyapolitike mu gihe bemereje ibintu by'amatora usanga arabamo ibintu byo gucafuzanya ugasanga barafashe umuntu akamuvuga ko ibintu ndetse ko aronyo tugera tubona ko kumbuga kuko tubivugana na bene byo ugasanga nko Donald baracishemo nk'ibintu bavuga ati bari bimirije kubatora aravuzwe amajambo ko yoba yarengukishijwe mbere yo gutungana ku mukobwa yoba yigeze gufata fungu uvuga yarafite na 13 mwaka cyaza kumitwara amaze gukwiza transenka cyo kindi gaza tubona uko mengana ibintu byo byagiye bizabira cyafuza umuntu mugakumbure umuntu ategereza kuba icyo Imana yamutoreye cyangwa yamugeneye nta abantu bacyo bashobora guhindura rero cyo gituma namuke nagiye kubona uko mengo ni ibintu bya politiki umuntu uze mu bihugu byinshi bena amajambo gushafuzanya azaragaruka kenshi
urakoze cyane Edson ego
akaba n'undi muntu yigeze kuvuga ati hame Trump waramuka atsinze cyo cyafata abagreen card yo bashayitabura ubwo rero twashaka ko kinarimagaze ko nashaka kumva hamwe byo mu mubi kurikiranira hagufi ko nk'iyo green card kugira nk'igisayo baje kubitabura tumve ko ushobora gusanga we ntiyaramwipfuza ko ushobora kuza gutwara mugano no kumburagira mutware ko n'umunyamerika we wawe
urakoze cyane Edson
reka
twakire na Samuel mbere yuko duhakanya umutumire kwishura. Samuel uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Samuel, Donald Trump yatsinze wavyakiriye ute?
Bo, je navyakiriye neza ariko cyane amahigwe cyane nayaha urya mudame ariko ntako ni kubera ko amatora yabaye uko yabaye genere katwemera uko intaya yagize hanyuma muze mumbare tikibaza ati mbega Afrika nayo muzoyikorera iki
tubaza Donald Trump
eh
oti tuzobaze Donald Trump
ego igihe azokorera Afrika
tuzogerageza nitwamubona tumubaze urakoze cyane Samuel mushinga nahe atanazi gahungu abanywanyu wabumvise nsanza amahoro yavuze ati mbega nazo bavafata nabi Hillary Clinton bahiganywe Edson nawe akavuga ati amatora yabaye yugucafuzanya ati kuri we yabona ati baramucafuzije bagerageza kumwagiriza ibintu byinshi ati mubibona gute mwebwe nikindi muba mwakuye muvyo abanywanyi babajije duge kwijambo
gikuru nk'ico hari ibyo bavuze byo gucafuzanya hari ibyo bavuze bati mbega none uwo perezida azogira ibiki nibaza n'ukubiraba kimwe kimwe ukwacu kuko iyo abantu bariko baritoza hari ibintu byinshi bavuga kandi badashobora kugira icya mbere ni nka kujyagira ati jewe rero ninatogwa ikintu cya mbere mu minsi ya mbere nzokuraho nibi aba nzokwirukana abandi bantu ibyo n'ukumenya yuko umuntu yari karatora aravuga ibintu by'ukwiyemeza cyane by'ukwiyemera rwose atabashobora gukora ibyo bintu bifata sena bifata abantu ba representative ba kugira babitore babishyire mu mategeko urumva rero byinshi mu byo avuga bijya yavuga ati mbega jewe ngo umunsi maze gutorwa ikintu cya mbere nzogira no gufata ujya Hillary Clinton ngaca ndamushyira mu munyororo ibyo no kumenya yuko hariho amategeko ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimeze hariho perezida icyo bita agira executive hariho abagira amategeko n'abayatora abo bose rero abajejwe kuyakurikiza n'abayatora bose bafise ububasha bugenganye buzabura utuntu umwe we kugira ngo umwe ntashobore gukora byose nk'uko yabaye icyo bokwita umudiktateur ibyo ntashobora kubigira aba ariko arahenda abantu hamwe abantu bariko baritoza kumbe n'abamutoye hari abibaza ngo ashobora kugira bene ibyo yuko ashobora kuzi umunsi ati jewe rero ndasabye ndavuze nyamunyamerika umunsi wa mbere abanyamerika ntibasubire gukora muri Afurika abanyamerika ntibashobore kuja muri Mexique abanyamerika ibyo ntawe ubishobora mugabo nk'uko mwariko muravyumviriza abanyamerika bo n'abene n'abantu hari ibintu batinya kumbe batoshoboye gutinya abaraba makuru bamye baraba bati abantu hariho aho basabira urugendo rwo kuja kuba muri Canada abo bantu babigira basanze babaye benshi bariko barabisaba kuko batinya bariko baratinya yuko Donald Trump yotsinda bene barabyemera hanyuma icyo bita ntuzeye Wall Street aho bagira iby'amafaranga kuza barahinduza abantu baragize ubwoba rwose kumva Donald Trump igihe bariko baraharura amajwi batangura gukuramo amafaranga aho baho yarahari ibyo byose rero bizotuma bimwereka bati bwa bundi si ugupfa kuza kujya kuri radiyo gusa kuri televiziyo kuvuga ngo jewe ndashobora gutsinda kubera nzi ubwo buhimbwa nzi amayeri y'ugushobora gutsinda mugabo ubu yamaze gutsinda ni uguca yemera aca abona yuko si umuntu si igihugu gitwawe n'umuntu umwe si umwami w'abami umudiktateur ntashobora kubigira kuko izo zindi nzego zose ziriho kandi zishobora kumureka ngo agire ibyo ashaka nk'uko avyipfuza
kandi zirigenga
kwemera byumve yuko icyo bita executive powers ibyo bahaye mu perezida yuko bifise aho bigera bidashobora kurengana
nivyo reka kandi duhe
abakora ibindi abatora amategeko bafite ububasha bwabo adashobora kujamwo
inzego zose nivyo hano muri Amerika zirigenga koko reka duha akanya abandi banywanyi ni benshi cyane uno munsi bipfuza kugira icyo bashikirije duhe akanya Bigirimana uranyumva
ndavumva
yego Bigirimana tugusabe ugabanye radio yawe shikiriza kibazo cyangwa icyumviro
cy'inyumviro mfite nuko insinzi ya Donald Trump yadushimishije ikatwereka ko muri politiki ibintu bishoboka
Bigirimana uravuga ati yadushimishije uduhamagaye uri hehe ariko ugabanye radio yawe gato Bigirimana
ndi mu Rwanda ndi mu ntara y'amajyepfo
uti yabashimishije komeza
nkajya ngo mbwire n'abantu bavuga ko umuntu agomba kuba azi ibya politiki burya ntawuvuka avukiye mu bya politiki burya umuntu agenda abyiga bitewe n'akazi agiyemo
urakoze cyane Bigirimana reka duha kanya na Christophe Christophe turi kumwe
turi kumwe
miriwe neza Christophe kibazo cyangwa icyumviro
bo ni icyumviro n'umubaro
Yuro ari umunywanyi wa Clinton.
Umunywanyi wa Hillary Clinton. Ireho nagomba guta mo me pore abo twari kumwe abashigikiye Hillary Clinton kandi no kubabwira yuko byose bishoboka. Buje mana ni tangi nebe ni tango burongozi. Rero nimba yashimye Donald Trump biseke irazi ko abanyamerika ibi bagiye kugendamo imana ni ivyo yabateguriye bice kuri Donald Trump.
Urakoze cyane Christophe uvuze neza reka twakire na Pascal. Pascal turi kumwe? Allo Pascal?
Allo ndabumva.
Mwiriwe neza Pascal. Insinzi ya Donald Trump oyakiriye ute?
Allo?
Bi uranyumva?
Ndakumva neza.
Pascal insinzi ya Donald Trump oyakiriye ute?
Ye kuri ngewe ni byishimo gusa aho mere yani Nyamirambo. Ejo nari nabavugishije mbabwira yuko rwose nge niteguye ari nk'ubukwe.
Yego ni wewe Pascal, umunsi mukuru wagenze ute?
Umunsi mukuru ariko wabanje kumbihira mu masaha 9 nabanje guhamagara abantu zinywera bimwe muri byo nari niteguriye namaze kumva yuko uriya mutegarugori yanikiye Trump. Kuma sa cyenda z'ijoro batubwiraga yuko rwose amuruta kure cyane mu ntara zimwe na zimwe yamaze kumusiga yaje guhinduka mu masaha 10 n'igice.
Waciye bigenze ute none? Waciye ugura izindi?
Aya nayo namaze gutanga ijerekani y'urwagwa nari nsigaranye ikazi imwe ya Primusi na kandi gato ya Bita Norris niko nasitse mpata ndapfundura mereza abanywanyi n'abana banjye bose turanywa turatsina. Kugeza mu masaha 3 twari tugiserebura.
Ni byiza mubandanye muhimbaza umukandida wanyu mwashaka yatsinze Donald Trump umugambwe wa Republika.
Yatsinze ariko noneho nkagaruka inyuma gatoya.
Majambo make.
Mu kwiyamamaza kwe yagiye agaragaza yuko icyo atekereza cyose akivuga ahani nari nacyo namukundiye bigaragara ko no kugikora yagikora. Nkabaza uwo munywanyi se nimba atari itangazamakuru ryamuharabikaga ntashobora kuzongera gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara zidashira nk'uko byagenze kuri W. Bush mu myaka yashize. Waho nawe wabonaga yuko mu migenzereze ye akunda intambara cyane akaba agashoza ntambara. Ese uriya we ntiyazaroha Amerika mu zindi ntambara kandi wenda zari zimaze kugabanyuka? Murakoze.
Murakoze cyane Pascal. Mushinga nahe gahungu atanaze murumvise ibibazo n'ibyumviro bamwe barishima abandi barashavuye ko umukandida wabatatsinze ariko kuri kiduhere kuri iki kibazo cha Pascal ati nta makenga yoba hari yuko Donald Trump ashobora gushira igihugu mu kaga biciye duhereye ku byo bimwe mu byo yagiye aravuga hama Bigirimana we yavuze ati kubijanye na politique nti si ngombwa yuko umuntu agira experience twarabonye mu bihugu bitandukanye ku isi abantu batari mu nzego za politique batigeze baje muri politique batsinda amatora bakayobora igihugu mwogira ico mubivuze ko navyo nyene
eko ifere karavuga nibaza yuko bikenewe kubazwa ikintu ca mbere nagomba kumushimira kumva ya afisa ababanyi baba republike bagomba kuba togwa oya bose nini urabona kubera yatowe n'abantu abanyamerika benshi barusha batoye Clinton ni ukuvuga yuko ari afisa abanywanyi. Ikintu rero nagomba kumubwira nuko ego birateye amakenga yuko kumbure ko atowe ko azoshapa nk'ibyo bintu yavuga ati ndiko ndasuzugura ibyo bintu by'aba icyo bita NATO imwe ya OTA ibasi na NATO imuze North Atlantic imuze treaty iyo rero kubona ariko arayisuzugura kandi ubu abanyamerika bari henshi bariko bara bari mu ngwano nyinshi bariko barafasha bamahoro ibyo rero bizoheza bigorane ahanyuma
yego
kubijanye
na nizo experience nyene mubona none atari abanyagihugu bashatse kugira ico bashikirije mu kuvuga yuko experience canke ukuba muri politique umwanya muremure atari byo byonyene biba bikenewe kugira ngo umuntu ayobore igihugu
oya kuba muri politique umwanya muremure sivyo birakenewe mugabo sivyo byonyene byoshobora gutuma umuntu atogwa batowe ubutowe wese no kumenya yuko muri demokrasi atari we atwara wenyene umuntu ahubwo umuntu yoraba ati mbega none ko yasuzugura abantu benshi agasuzugura abagore agasuzugura abantu bava muziba batavukiye muri Nyamerika none azokwemera gushira muri guverinoma yiwe abo bantu bose ivyo nivyo bikuru umuntu yarakwiye kuraba naye ahandi hoho umuntu aje gutwara no kuraba nka abo abanywanyi turiko turavugana bava muri Afrika igihe muri Amerika hatogwa abantu baba demokrate niho hanabaye n'ibintu nk'aba muri Afrika gufasha Afrika baravuga bati igihe Clinton w'umugabo yari yatowe ikuntu Afrika yafashwa ntibyari biteye imbere urumva rero umuntu ntiyoraba ngo watowe hago no kuraba ati uwo muntu yatowe ibyo bintu yapfuka kwari ukujajura canke azobirengana ahandi hoho afise amabufasha gutwara atotwara Amerika ni demokrasi Amerika si igihugu c'umuntu acikenyerera wenyene nibaza yuko azotwara igihe azobashobora kumviriza abantu agashobora kuba afise abantu bari kumwe batwarana kandi agashobora kumviriza
bamufasha nivyo cyane reka twakire n'uwitwa Benjamin Tumakanya Benjamin uranyumva
ndakumva cyane
mwiriwe neza Benjamin
mwiriwe gose namahoro namwe
amahoro neza
nashaka ndamenyeshe kujyanye n'intsinzi ya Trump
uranezerewe cyangwa urashavuye
ndanezerewe tretretro
ni byiza cyane
intsinzi ya Trump vraiment nayenda yiteze nk'uko byari bisanzwe kuko je nabona neza ko ashobora gutsinda ujya Hillary Clinton
ubihereye kuki
naho ku mbuga je nabona ko bari mu myiyamamazo naho Trump wamengo ari nyuma ya Clinton byagaragara neza kujya mugabo general abona kujya mugabo naha yakazi shavu mu kwiyamamaza cyangwa mu bintu byose amenga akaza agashavu narabona neza ko abanyamerika bamukunda kandi nabona ko bamuze umuhunda amajwi
urakoze cyane
yegome niyo bituma rero insinzi ya Trump je nagitangaza nayibonye mwaho ubwo kimwe gusa je ndabyiteze nk'umugabo abantu bejo nabona bakomana n'umuwese wose bakomana ko biteze ko ari Clinton atsinda ariko bya Then have the niggas in his head and I got to know him with him and how we know when you're going
to book. No, ni viza kuronsa kanya kukuvuga kandi ko umukandida wawe yatsinze. Urakoze cyane Benjamin. Eka duha kanya na Leonard, uranyumva?
Umva.
Dujijwi Leonard.
Ndabu umva. Ego.
Weho insinzi ya Donald Trump wa yakiri yute?
Kena hajene vya mugabo na abo nako azotsi inda. Kuzicho nafuganyi ino iwacho iburundi ya ikutuwera isomo kuko na ajio eno mvizu yuko Hillary Clinton amukeza kafugati wanti nze koko aliko ino iburundi kasanga yo alimatora vahaye achazani yinuzi impururu kasanga yinuzi nambagos nicho chiko kukuramu abarundi
urakoze chane leona ya kaduha kanya na Claude agiricha shikirije Claude uranyumva Allo Claude?
Oui allo.
Oui Claude, duzijwi tukumve ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego nagomba gushikiriza icyumviro cyanjye ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika.
Ego.
Najyowe cyane kubona umukandida Donald Trump yatsinze amatora n'ukuri. Namushigikira cyane nifuza ko yotwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivanye n'uko imigambi yiwe yanyura cyane ndiko ndayumviriza. N'umugabo w'ijunja n'ijambo yarakwiye gutwara igihugu cyarutura nka Amerika.
Mhm. Urakoze.
Ariko rero mwatumiye umuhinga sinzi ko yoba yaje.
Ego turi kumwe na Professor Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza ya Chicago, Chicago State University. Hari kibazo cyangwa icyumviro yo kwishura ko?
Ego nagomba kumubaza. Ikibazo na cyane cyane ko muri Afrika dusanzwe dukunda kuvuga yuko abakuru b'ihugu byarutura bakunda kudukandamiza. Rero nagomba ndamubaze abona gute uyu mukuru w'igihugu yatowe azogira iyahe ngaruka ku bihugu byo muri Afrika. Azotumarira iki cyanke hari icyo azohava yonona cyanke adufashe. Murakoze.
Murakoze cyane. Professor Athanase Gahungu, urumvise abatari bake ndumva bashimye ko na Trump yatsinze, ariko Benjamin yavuze ati yagumye abona ku mbuga za internet bamucafuza kuri ico kibazo mubona ibimenyesha makuru byari bihengamye canke ni kuki abenshi baguma bavuga ati babona yuko ibimenyesha makuru bibandanya kuvuga yuko Hillary Clinton ari we yari gutsinda. Hanyuma Leonardo avuga ati arashimye kubona Hillary Clinton yarahamagaye Donald Trump akamushimira bigaca mu mahoro n'umutekano atamvururuzi baye ati ni kintu muri Afrika mu Burundi dukwiye kwiga kugira ngo abategetsi umwe ava ku butegetsi asubize uwundi biba mu mahoro n'umutekano. Claude wewe wavuga ati mubona muri Afrika Donald Trump azomarira iki abanyafrika?
Ibyo nibazo bibone biryoshye kumviriza rwose kuko ugambere hoho ibyo byo gucafuzanya birava mugabo muri imiti byararenze urugero. Kandi umuntu yomenya yuko yo muri Amerika cyane mu bindi bihugu byose abantu iyo umuntu bagucafuje naho yo ba president ntibibo umunsi umwe birabandanya nk'ubu kumbe ntibyatumye Madamu Hillary Clinton atsindwa ibyo umugabo wiwe byari bikimukurikira. Iyo yari gutsinda Hillary Clinton ibyo by'amabaruwa yazara yerekanye kandi ashobora kugirira nabi leta za Amerika na byene byari kumukurikirana. Urumva rero ibyo bintu ntibizaba bihagaze ngaho. Ibyo bintu birabandanya hanyuma nk'uko namwe mvuga kare muri Afrika bati mbega none azogira akamara ka abanyamuri Afrika abakurikiranye ibyo kwiyamamuza barabyumvise yuko niho muri Afrika batayibuze na gatoyi batavuze bati mwe twebwe rero jemba Hillary Clinton jemba mba Donald Trump cyo ngomba kuri Afrika ni iki? Icyo rero kirabutse mugabo nk'uko namenye abivuga kare umuntu ntiyoraba uwatowe ngo niwe azogirira neza Afrika cyangwa agirire neza abandi bantu n'ukuraba abo bazoba bakoranye kuko nk'igihe batora umugabo Clinton igihe yatorwa benshi bari baryohewe batikumbure rero cyangwa Obama igihe yatorwa bati noneho uwo muntu agiye kugirira ibitangaza Afrika
n'abirabure bo hano muri Amerika
n'ukuraba rero yuko watowe ibyo bintu byo gucafuza umuntu akabiraba kandi akabifata nk'ama kuko ibyo bintu bizomukurikirana si imyaka abantu bazoguma hariho abo byateye ubwoba kandi mu kwitoza igituma cyo mu kwitoza sinzi ko mwabyumvise yuko baje gutorwa n'insinzi y'abantu idasanzwe abo bantu bose baje gutorwa benshi baje kubera yababwira ati jewe ndabateye mu gihe ubwobwo umuntu akatorwa wo Hillary Clinton akatorwa azogira ibi n'ibi ni wa muntu nocanta mu munyororo. Hillary Clinton nawe yakoresheje ibyo nyene ati jewe rero nawe uwo muntu akatorwa nimurabe nakunda azokorana n'abarusiya mukono na Amerika. Ibyo rero byo gutorwa uciye ku bwoba bw'abantu nibaza ko bizogira ingaruka mbi ku banyamerika bose kandi ibyo ntibyari kuba iyo hatorwa Hillary Clinton ntibyobaye ubu hatowe Donald Trump byobawe. Jewe gikuru nagomba kuvuga ni uko kibi kuri Donald Trump naho yatowe ni uko kuntu yari yahakanye yuko
ashobora kutemera amatora.
Atari batowe atawundi muntu atokwemera uwundi yatowe.
Yego, ico turakigaruka ko mukanye kari imbere kuko ni ikintu gihambaye cyane kubijyanye n'inzego za
Ego. Cyarazemeye. Hanyuma umupfasoni Oriana cyewe ndiko ndaja mu nama ahantu neza gukoresha icyo bita GPS ngira ndabike banure. Hanyuma ndashina naje natangaye rwose kumva abanywanyi bacu muri Afrika bagomba ko Donald Trump atogwa urumva baraturushije ubwenge kuko ino muri Amerika benshi bari bibageze bari bavuga bati ushika ku munota wa nyuma bavuga ko Hillary Clinton azotogwa ako rero najewe na nicikwa tudosemwo kandi n'ahandi ho twara umuntu umwe si watwara si umugabo w'injunja twara hatwara demokrasi Amerika ni demokrasi ikaba ari demokrasi akabazo bafite abamutora abo bari kumwe bakunda Afrika Afrika zoyiteza imbere akaba atabafise ntakizuba.
Murakoze cyane gose. Turagushimiye cyane kukanya uduhaye kugira ngo dusobanure bimwe mu byavuye mu matora y'uno munsi. Mwakoze cyane gose Professor Athanase Gahungu aho mu ntara muri leta ya Chicago.
Murakoze cyane mufasomirye Oriane. Murakoze.
Reka tubandanye rero twakira twumviriza uko abanywanyi biradijwe rya Amerika bakiriye insinzi ya Donald Trump nkuko twabibabwiye turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Uno musi tariki 9 z'ukwezi kwa 11 Donald Trump wo mu mugambwe wa Republican yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko abanywanyi bacu muri Afrika barafise icyo babivuga ko mubandanye mutega amatwi radijwe rya Amerika tumira mate turagaruka
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro kijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwe rya Amerika isamirinanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itangishaka turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga uno munsi tariki 9 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2016 haratangajwe ko Donald Trump umukandida wo mu mugambwe w'abarepublika yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri Afrika, mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi mwarakurikiranye iyamamaza ry'abo bakandida babiri Hillary Clinton na Donald Trump. Uno musi Donald Trump yatsinze, mubibona mute muvyumvira ku iki? Reka twakire Frederic. Frederic uranyumva? Ego Frederic duzijwi. Ikibazo cyangwa icyumviro? Mwiriwe neza.
Ama ikintu nagomba gushyikiriza kuri iyo nsinzi ya Donald Trump. Kubisanzwe umuntu yavuga ati arakinguka abanyamerika berekanye yuko batangiye amahinduka muri noti. Kuko ubundi umuntu araza ibyo yavuze mu kwiyamamaza n'ibindi Hillary yavuga mu kwiyamamaza. Birumvikana neza ko abanyamerika batashimye ukuntu Obama ariko aritwara ngira ngo muri kingana kizize.
Ariko nitukumva neza duzijwi Frederic?
Sabumva? Amarera ni cyane cyane neza ko nyine ko bari bakeneye intwaro y'abarepubliki badashaka abantu. Ubundi ngo abarepubliki ntibashaka icyo guhenda hende ikintu cyacumva barakikwemeza ngira ngo uko gusoza kwa Donald Trump bata yuko ngira ngo nimatagiye kuza amahinduka adasanzwe. Narazije yima igena yigenda mu kwiyamamaza. Ama n'abanyafrika ngira ngo nta kintu kinini yadoza na muri Afrika gusa kwizera yuko ikonisi igizo bitunganije ku ntwaro y'iyo ndabona ko bizaba ari ibintu bitari bwabe mu Sudabon.
Nivyo koko nkuko ubivuze abanyagihugu bashikirije aho uwo umukuru w'igihugu bipfuza batoye abanyamerika nkuko ubivuze bashatse kubona ihinduka uko Hillary Clinton yafashwa kwiyamamaza na Perezida Barack Obama nkuko ubivuze abanyagihugu kumbure bashatse ko haba ihinduka. Urakoze cyane Frederic. Twakire na Alexi. Alexi uratwumva?
Rodamoriana ndagumva cyane.
Ego Alexi wiyumva ute muri kino gitondo kuri no mugoroba kumbure muri Afrika insinzi ya Donald Trump wayakiriye ute?
Nanje uriana sino bideha kuvuga yuko nanje niba natangaye mu bandi. Kuvuga natwagiye turikirikana kuva mu gatondo kino mu Burundi nubwo amasaha atari kumwe nayo ariko twagiye turikirikana cyane ya maradiyo dufate za BBC n'iyiwanyu zose za France 24 uko iminota nk'itanu cyangwa kuri yaro bishasha byaza biboneka kuza turabibona ku mbuga ngurukanabumenyi. Rero njyewe sinabira gutangara nk'aba nk'uko abandi batangaye kuko burya abanyamerika nabo batwingira ngo nicigwa ntawuzi abazungu nabo ukuntu batora kuko kuva mu byamamaza twarabona neza umudamu Hillary Clinton ari imbere ariko ibintu byagiye bitangara mu nyuma twabona uko iminota yahera niko Hillary Clinton amajwi yasubira inyuma cyane.
Kuvuga
hageze igihe tubona yuko amurusha nk'amajwi ashika 40 biraboneka neza yuko adashobora kumuhanga. Rero nuko naho mutubira cyo yagenda nari mfite utubazo tubiri mugare kandi dushikirize ndadushikiza nk'amakenga kuko ndabona atanyishe nza kuturompera. Mu ijambo ry'intanga marara yari yabivuze yagombye kuvuga mu gasinari nashizwe cyane n'anyuzwe n'icyo gituma yabuze kukibaza rero bayikara vuba twari ko nagombye nari nimvire mbega nimba atari ko umuntu atabaze ingene igihugu gitunganije. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amaleta menshi atandukanye rero nagomba kubaza kiriya kibazo nyine yahereye kavuga ati n'amategeko ukuntu ashaka kurengana bivanye n'amaleta ariko twagiye turabona uyu mudamu yasinze mu maleta amwe nkaza za New York cyangwa ahandi haba hakomeye nagomba kumubaza rero mbega usanga ubwo amategeko aje haba ijwi rivuye muri leta ikomeye igira agaciro kangana gute cyangwa baharura gusa amajwi abiri bivanye n'abasenateri babiri cyangwa abadepite babiri ku ntare imwe cyangwa ku leta imwe.
Icyo kibazo kiri tekinike gato ko nobivuga mu Gifaransa ariko igikuru nk'uko yari yatanguye abivuga Donald Trump umugambwe we watsinze mu nama nshingamateka no mu nama nkinguzamateka ibyo bigasigura ko bizokoroha yuko amategeko bipfuza bayashikiriza agashobora gutsinda agashobora gushigwa mu ngiro. Murakoze Alex.
Kandi nagomba kongera ko nuko nagomba kumubaza kandi ntimbega uravye Donald Trump ngire yexprima ngine yagenda avuga ati hariho n'ivyo numvise bizi ko kumubeshya mbanga numva umenga yaravuze ko Afrika yoba nayikwiye gusubira sura colonization.
Sinkeka ko icyo nabana aracyumvise.
Nagomba kubaza ntimbega mbega none yoba yavuze yisunze iki Afrika yoba ibuze iki ariko uravye vyumvise nawe yarasomenga atandukanye gato n'abanyafrika kuko n'iyambere kuvanganye gukyane n'ubise umuntu umunyamerika ashavuga ngo sinzo kwemera bizova mu matora byumvikana ko nawe wamenga afise akabira k'abanyafrika mu byumvira byiwe.
Birumvikana makenga ufise birumvikana ariko turindira turabe ico azofasha canke ico azomarira abanyafrika umwanya uzobitubwira niba azoba ico azofasha ariko kubijanye nuko Afrika yose ya muri colonization canke mu ntware z'ubukoroni ntacu nari bwumve ariko turabandanya dutega amatwi ibivugwa byose tubibashikirize. Urakoze cyane Alex.
Ego madamane makoze cyane makoze ndabashimiye namwe.
Ego mugire umunsi mwiza. Reka twakire na Blaise turi kumwe ku murongo.
Yiriwe injiri ya Amerika ni Kibasumba Blaise muvuga ni Kigali.
Kibasumba Blaise urahura komeye.
Urakomeye.
Hari acigiye kirekire Kibasumba utaduhamagara ngo tushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyawe. Blaise telefone yawe niri kiracamwe neza woduze ijwi ugagerageza guhagarara ahantu murongo ucamwe neza.
Ndabakurikirana umunsi ku munsi ndabakurikirana nta kibazo.
Turagushimiye cyane. None insinzi ya Donald Trump yakiriye ute?
Insinzi ya Trump yakiriye neza cyane byigaragaza ko Amerika ifite demokarasi kabisa. Bigaragara ko muri Afurika nta muntu n'umwe ushyigikira Trump ariko Abanyamerika bakwereka ko bakurusha demokarasi. Urebye nabo muri Afurika n'ibinyamakuru by'iwanyu n'ibyo muri Afurika byose byose
agaragaza ko ngira ari Kristo nagomba gutambuka ariko abanyamerika bafite baturusha demokrasi bafite ko Trump agomba gutsinda kandi Trump mu gihe cyo nagiye gafite inzika na cyo nakubindikana n'abantu bose icyo mushimira
none wabihaye insiguri zihe none kuvuze ko ibinyamakuru byavuga ko ari Hillary yagiye gutsinda wabihaye insiguri kiko ibinyamakuru bihengamye cyane ko twese twatangaye n'ibimenyesha makuru bigatangara wabihaye insiguro nke
urebye za CNN urebye za Al Jazeera urebye n'amonano se muri Afrika wumvaga ko Hillary bari bamaze kumupoza nk'umuntu watsinze ariko abanyamerika bavuze ko la voix du peuple est toujours la meilleure batwereke ko ibyo abaturage buri munsi niba ari ibintu niyo mpamvu batwereke ko demokarasi yabo irenze iya ku buryo twiga ari nko muri Afurika bakuvuze kuriya ntabwo ushobora gutambuka ariko muri Amerika bo baturenze ko ijwi ry'umuturage rireze ijwi ry'abantu bavuga rireze ijwi ry'ibinyamakuru n'abandi bantu bose
ni demokarasi
ayo muri Amerika n'abananengaho nuko twebwe mu gihe tukiri inyuma niyo mpamvu Trump niwe yanakoze kolonizasiyo ubundi dukwiye kuba n'umuntu wifite ari nko muri Afurika Hillary Clinton yakoze kandidatire nka kuriya ibinyamakuru biba byavuze ngo ni abanyagitugu n'abadikitateri ngo perezida yayoboye kuki umugore agiye kuyobora nawe uko batangiye kuvuga bakabona ko byose yahagarara ariko muri Amerika urabona Hillary yari agiye gupoza ariko nta muntu n'umwe ugeze umubwiraho nani ikibazo bavuga ngo ni igitugu kuki umugabo yayoboye ariko bibaye muri Afurika abazungu bahaguruka bakavuga niyo mpamvu umuntu ukwiye kuyobora ni umuntu ukwiye kuba ufite ikintu afite nk'amafaranga afite n'ubuyobozi amaze nk'umwanya ku buyobozi uwo muntu ukwiye kugira ngo ayobore kuko umuntu udafite ikintu ntabwo yaza kuyobora ntabwo abandi bantu bose ngo aze kuyobora abantu adafite ikintu kuko uwo muntu abaje gusahura
urakoze cyane
ntabwo wambere ngo Trump rwazira yasiba iki ariko ufite ni umuherwe afite ibintu byose ni ukuvuga ngo agomba kuza abandi kugenera abaturage
muri make ntawe afite ideni azoyobora atawe atamuntu amufise ku igitugu urakoze cyane Blaise murantunga Blaise umurongo wawe nturi kuracamo neza cyane reka twakire na Steve. Steve uranyumva?
Ego ndavumva na mahoro.
Mahoro neza Steve.
Nagomba mwanze mwenye kuchinga mwenye kuna mwusi.
Chumvili no mwusi nugushikiriza uko wakiri ya insinzi ya Donald Trump umu kandida wa Republika ya tinza matora hano muri Amerika.
Ego yon insinzi kwa ya kiri ya neza chane ya tumeze chane. Kuko diba za irari hari byinshi atari gushobora hajya mu bisanzwe abagabo barafite umutima ugumye ari byo bashobora gukora umugore acokoze kandi ndibaza sinzi ukuntu byoce bigenda
nk'ibihe nka Steve waduha akarorero waduha akarorero ku byo ubona Hillary Clinton atari gushobora kubera ari umukenyezi
ari ibintu araho hashobora gushika nk'ingorane mu gihugu ugasanga biba ibintu biteye ubwoba cyane hamwe yaho umuprezida ashobora gushinga itegeko ati ibi bikwiye kugenda uku ibi nabyo bigenda uku agavuga ijambo ati ibi bigenda uku kandi nuko nyine nta gihinduka mugabo hajya biva umutima nicyo gituma navuze nti abagabo barafite umutima ugumye hari igihe atobishoboye kandi ikindi nacyo hobaye hari icyo kintu coce gihinduka hagati yabe n'umushinga ntaye wiwe urumva amaze kuba umuprezida umushinga ntaye nawe niwe wumva
ariko niyo babaye umukenyezi wa mbere abaye perezida hari abakenyezi benshi ku isi ari abaperezida kandi bubatse ikibazo ahanini ubona cyo bakihagaze he
neza nabona ko bamugira umushinga amateka bati
reka turindire turabe kumbure Donald Trump azomuha ayo mahigwe urakoze cyane Steve reka twakire na Nduwimana. Nduwimana uratwumva
cyane mwiriwe
Shikirize kibazo cyangwa icyumviro Nduwimana uranezerewe urashavuye wakiriye gute insinzi ya Donald Trump
aya pere ku bisanzwe nayakiriye neza cyane kweri nayakiriye neza cyane kuko nayo ndo bikeneye
ni byiza cyane ubu duhamagaye uruhega Nduwimana
wende Bujumbura ndi Bujumbura kweri kandi nkimara kumva ko Hillary Clinton ashobora gutorwa byarambuhaje cyane ariko nabwo afite ibyizigiro ko ashobora gutsinda Trump
ni iki kintu ukunda Trump uvyihweje cyo cyatumye uvuga ati ni Trump ukanka Hillary
icyatumye nukubera ko mfatiye kuri Obama kuri politiki ya Obama nabona umengo ni umuntu ariko arakarira Afurika nk'umuntu twari tubona ko ari n'umunyafurika turarondera ikintu ubwanjye yaba yaramariye nka Afurika
ariko cyage gukirikira kuriwe nabonye ari sambugwa y'ibintu bidasanzwe muri Afrika nkagira nti rero arashobora gusanga abanye cyane gose yegereye cyane Obama uranabona ko Obama yari yanamwiyegereje cyane gose mu bikorwa bina biriya
urakoze cyane nduwe imana turagushimiye cyane turashimiye namwe mwese mwateze amatwi radio ijwi rya Amerika kandi mwashikirije ibazo n'ivyumviro kuco mwi kukuntu Donald Trump yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu no muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ndashimiye na Professor Athanase Gahungu twaganiriye akagerageza kudusigurira bimwe mu byavuye mu matora n'ukuntu bigiye kugenda muri kazoza ka Amerika. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika ndabashimiye.